Kabiri muva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nungi kubahikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi abagororwa barenga 50 bishwe n'inkongi y'umuriro yadutse muri gereza nkuru ya Gitega iri mu murwa mukuru wa politiki w'u Burundi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urukiko rusheshe imanza rwategetse ko Vital Kamerhe wari umukuru w'ibiro bya Perezida Tshisekedi arekurwa ku mpamvu zo kuramira ubuzima bwe.
Turasema asante kwa babetu chichi.
Ati turamushimira umubyeyi wacu Tshisekedi utugiriye impuhwe akaduha umubyeyi wacu, turamusaba ko ama kugegenda bisesuye kandi akamuhanaguraho icyaha imbere y'abaturage. Abarwana cyakaba UNC ishaka rya Vital Kamerhe babukiye mu mujyi wa Bukavu. Turahamagara umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Temistocle Mutijima. Hari makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi, ni mu kanya mugome ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Aloys, wiriweho?
Mwiriwe Venice, mwiriwe na mutazamatwi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa mbere yarafatiye ibihano umwenegihugu wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Alain Mukonda, imwagiriza kuba yarafashije umugwizatunga w'umunyesirayeli bakorana mu kumufasha kurenga ku bihano yafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushikiranganji bw'ikigega cya Leta muri Amerika buvuga ko Alain Mukonda yafashije uwo mugwizatunga Dan Gettler akorera mu bisata by'igitoro no gucukura ubutare muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu kurungika amamiliyoni y'amadolari kuri konte yiwe. Uwo munyesirayeli asanzwe ari ku bihano bya Amerika. Amerika ivuga ko yiyemeje gushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu twigoro twayo two kurwanya ibiturire mu gukurikirana abo bose bihisha inyuma ya politike bironderera inyungu zabo bwite. Leta ya Ethiopia yavuze ejo ku munsi wa mbere ko yigaruriye ibindi bisagara bihambaye byari mu minwe y'abaroberi bayigwanya. Igisata cya leta kijejwe gutangaza amakuru cyacishije ku rubuga Twitter kivuga ko ibisagara bya Desi na Kombolcha kugeza ubu bigenzurwa n'inteko za leta. Izo nteko zaheruka gutangaza kandi ko zigaruriye ibindi bisagara bibiri mu buseruko bw'igihugu. Ibisagara bishasha byafashwe ejo ku wa mbere biri mu ntara ya Amhara ku birometero 400 uva ku mugwa mukuru Addis Ababa. Umuhari TPLF watangaje ko wabifashe mu mpera z'ukwezi kw'icumi. Amakuru kuri Ethiopia kandi bihugu bitandatu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuga ko bihangayikishijwe n'amakuru avuga ko leta ya Ethiopia ifunga abantu ukivunga hisunzwe ubwoko kandi atabizagira bitangazwa. Leta ya Ethiopia ivuga ko abifunga bakekwa gufasha abarobere b'umuhari TPLF bo mu ntara ya Tigre. Amashirahamwe aharanira agateka ka muntu arimwo ibiro byawo nibijejwe agateka ka muntu, ishirahamwe Amnesty International hamwe na komisiyo ya Ethiopia ijejwe agateka ka muntu bavuga ko abo mu bwoko bwabo muri Tigre bahagarikwa ku bwinshi. Abo barimo abavugabutumwa b'aba orthodoxe, abageze mu zabukuru hamwe n'abakenyezi bafise abana. Ayo mashyirahamwe avuga ko abanyatigre bafatwa bagafungwa atakibagira kandi bagafungwa bunyamaswa. Ibihugu bitandatu byateye umukono kuri iryo tangazo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Australia, Ubwongereza, Canada, Denmark hamwe n'Ubuholandi.
Washington, ijwi rya Amerika.
Tukigumye muri Afrika, perezida wa Namibia Hage Geingob yatangaje ejo ku munsi wa mbere ko hatowe abantu 18 banduye ubwoko bushasha bwa COVID-19 bwiswe Omicron muri icyo gihugu. Namibia kandi yagiriye ko itangaza ko igiye guta doze 150,000 by'incanco zatayigiye. Perezida wa Namibia yasabye abenegihugu kwiteza incanco z'inyongera za COVID-19 inyuma y'ubwo bwoko bugaragariye mu gihugu kibanyi. Afrika y'Epfo mu kwezi guheze ibice 12 by'abanyanamibia ku miliyoni 2 n'ibice 4 no bamaze guhabwa doze zose zisabwa. Perezida avuga ko ababajwe n'izo ncanco zigiye gutabwa kubera abantu banka kuziteza. Makungu Perezida Joe Biden na Vladimir Putin baraganira kuri telefone kuri uyu munsi wa kabiri. Aba perezida babiri batwikanya kuvugana ku makenga Amerika ifise y'uko Burusiya bugamije gutera Ukraine. Abasesenguzi mu bya politike bibaza ko ikintu nyamukuru Perezida Putin yobagamije ari kugabisha Amerika ko Ukraine yahoze muri Leta Zunze z'Abasoviyete idakwiye kwinjira mu mugwi wa OTAN nk'uko ibihugu byo mu burengero bibyifuza. Iperereza rya Amerika rivuga ko abasirikare b'u Rusiya bangana 175,000 bashyizwe ku rubibe na Ukraine kandi bategekanya gutera icyo gihugu mu ntango za 2022. Perezida Putin na Biden bategekanya kuganira saa sita ku muhingamo wo kuri wa kabiri mu masaha ya Washington. Abo bategetsi baheruka kubonana mu 2011 mu Burusiya no mu 2014 i Geneve, aho bavuganye kuri icyo kibazo nyine cya Ukraine.
Urakoze Aloyizi Bigirimana na mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri network 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku mbuga rwa internet kuri Y3 akadomo radio atuje wa akadomo com na ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni zo wa radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amakuru tuyahere mu Burundi, aho abagororwa barenga 50 bishwe n'inkongi y'umuriro yadutse muri gereza nkuru ya Gitega. Arimo mu rwa mukuru wa politiki y'u Burundi, umuryango utabara imbabare Croix Rouge uvuga ko umubare w'abapfuye ushobora kwiyongera i Kigali mu Rwanda. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver, niyo nkuru wiriweho. None amakuru mufite kuri iyo nkongi muri gereza Gitegana yahe?
Amakuru gushika igisa tumaze kuronka ava mu bohero rikuru rya Gitega ni kuva mu mukuru wa politiki w'igihugu, nuko hadutse umuriro mu gatondo ka kare ngo mu masaha 10 z'ubuca aho nyene Gitega mu bohero. Uwo muriro rero ukaba wahitanye igice kinini cy'ibohero rikuru rya Gitega. Abantu rero bamaze kumenyekana ko bahasize ubuzima barenga 50, ni igitigiri kitaremezwa neza kuko umwanya n'umwanya gishobora kongerekana, kuko abariyo batubwira yuko hakomeretse n'abandi benshi. Gushika zino saha rero ayo niyo makuru tumaze kuronka yuko umuriro wahitanye abantu barenga 50.
None ibikorwa by'ubutabazi byakozwe bite? Abandi bagororwa barihe? Hari abajyanywe mu bitaro byifashe gute?
Ubutwari bw'ikuru rya Gitega ryatumenyesheje yuko kuva mu gatondo ka kare haciye harungikwayo za kizimyamwoto, ni imodokari zizimya umuriro zigera ku ndwi zimwe zavuye mu ntara ya Muramvya ifatanye na Gitega, izindi zari Gitega kugerageza kuzimya, ariko gushika nk'isaha zitatu n'igice umuriro ntiwari bwazime. Croix Rouge ni ishami mpuzamakungu ritabara imbabare naryo ryagerageje kuja gukiza canke gutabara, akaba naryo tumenyeshe yuko ibitigiri bishobora kwiyongera. Ryo ryatwaye ku bitaro abakomeretse nabo bashobora kubarenga 100. Tukibutsa ko iryo bohero rikuru rya Gitega ririmo abanyoro barenga 1,000.
None amakuru mufite ku mpamvu yateye iyo nkongi na yahe?
gushikiza saha nta kiramenyekana cyo bacateye uwo muriro ariko abakozi bishiramo regitezo ritanga amatara n'amazi byashitse yo hakirikare gushikiza sana cyo baratangaza usatwa kwibutsa yuko mu mezi atatu aheze ari hadutse umuriro nk'uwo bakaba sigwe yuko wari watewe ne muriro amatara ariyo mashanyarazi nibutse ko ejo ku munsi wa mbere hari ubusuma bwabaye muri tribunal igitega muri sentare nkuru ikokira igitega ari nayo igibohero rikuru rya gitega rikokira hakaba hibwe amadosiye arenga igihumbi kuko byasiguwe n'umushikiranganji w'ubutungane bamwe n'abandi bari bakibaza ko bishobora kuba bifitaniye isano kuko aho umuriro watanguriye kwaduka mu ibohero rikuru rya gitega ari ahabikwa amadosiye n'amarojitise yanikwamo abinjira n'abasohoka.
Pierre Claver niyo nkuru umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza.
Murakoze cyane Venus te twibutse ko tubananye dukikirana inkuru kugira ngo ibija kumenyekana mu nyuma tubishikirize abari ko baratwumviriza.
Tukiri mu Burundi Commission y'igihugu yigenga ishinzwe uburenganzira bwa kiremwa muntu CNIDH irasaba leta gushyira mu bikorwa amasezerano ya Afurika yashyiriweho umukono i Kampala yo kurengera no gufata neza abava mu byabo baba mu gihugu rwa gati. Inkuru ijwi rya Amerika bateguriye yifashishije inshuti za Burundi muragezwaho na Desire Hatungimana.
Amasezerano y'i Kampala yashyizweho igikumu n'igihugu cy'u Burundi mu mwaka 2009. Gushika ubu itegeko rishyira mu ngiro ibiri muri aya masezerano ntirirasohoka. Sixte Vinyini Muraba ashinzwe umugwi w'igihugu wigenga w'agateka kazina muntu yemeza ko aya masezerano ya Afurika araba ibyo gukingira no gufata neza abateshejwe izabo mu gihugu hagati yofasha mu rugamba leta y'u Burundi iriko irategura ko gusubiza muzaba baziteshejwe.
Hari mu 2009 igihe igihugu cy'u Burundi cyashira urukumo ku masezerano y'i Kampala araba ibyo gukingira no gufata neza abantu bateshejwe izabo. Kuva icyo gihe rero birashobora kujya mu ngiro neza ibimwe bita ratification kwemezwa. Nicyo gituma twavuze tuti turabe ko hari ikintu twoshyira mu ngiro kugira ngo ayo masezerano ashyirwe ku mukono kugira ngo abo bantu ikibazo cyabo gishobore gutorega umuti urama mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Kandi murasanze umubizi ko leta y'u Burundi ifite umugambi wo gusubiza muzabo abaziteshejwe ariko buboneka amategeko yandi yuhira byoba byiza kuruta.
Kubwo arongoye umugwi w'igihugu wigenga uje agateka kazina muntu mu Burundi ibiri muri aya masezerano harimwo bitaririke byotanga umuti urama kuri uwo mugwi w'abarundi nariya badasangiye ingorane mu ntara zose. Mu mugwi w'igihugu w'igenga uje agateka kazina muntu bavuga ko bagize ingendo mu bigwati bitandukanye birimo bateshejwe izabo bagasanga bose ntibabona kumwe icyo bufashwa.
Muri aya masezerano y'i Kampala arerekana uburyo bwinshi igihugu gishobora gucamo kugira gishobore gutora umuti burama kuri abantu bateshejwe izabo. Mu byo batubwira rero hariho abashaka gusubira mu zabo, hariho abashaka kugumaho kuko bamaze kuhamenyera, hariho ibigwati bimwe biza byarabaye imiji ugasanga mbere ababi bamwe bafite imigambi barangura. Nicyo gituma twashyase ko twozana tukavugana n'inzego za leta kugira ngo turabe ibyo byose bishobora gukorwa kuko uravye uvuye muri siti imwe ukaja mu yindi usanga inyishu bari ko barakubwira atari zimwe.
Icyo kibazo cy'ayo masezerano akaja mu ngiro cyatumye mu gihugu wigenga ujijwe agateka kazina muntu mu Burundi ukoranye abaserukira abashinga amateka n'abakenguza amateka hamwe n'abayobozi bakuru bo mu bushikiranganji butandukanye n'abaserukira amashyirahamwe afasha abateshejwe izabo mu ruganda rwo guhimiriza ishyirwa mu ngiro ry'ayo masezerano hari mu ntango z'ukwezi kwa 12 n'umwaka turiko turasozera. Ibiharuro bituruka mu bushikiranganji mu byo bujejwe harimwo gushyigikirana mwaka 2015 mu Burundi hariho abateshejwe izabo barenga gato ibihumbi. Ibyo biharuro bikaba bishobora kuba byariyongereye muri kino gihe bivanye n'imyuzure yagiye irakurikira mu kiyaga ya Cimbo mu burengero bw'u Burundi nk'uko bivugwa na Konseye Hatungimana umuyobozi mukuru ajejwe ibyo gusubiza mu zabo abaziteshejwe n'abahunguka mu bushikiranganji buraba iby'agateka kazina muntu no gushyigikirana. Ku bwa Liberi Ndayishimiye yaserukiye ishyirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge mu Burundi gushyira mu ngiro aya masezerano y'i Kampala leta yobishyira mu byihutirwa.
Ndabere Statistics leta generale ya twese umuntu yitaye neza kabitora teranya turafise de déplacer interne la politique commune ikomine yo kwiza urate la population mende commune ubwanje rero mbibaza yuko hariho inja yora la participation de cette convention de déplacer interne dans sur la protection de l'état l'état n'est pas singira dans le cadre de la protection des droits de l'homme nzo nibaza rero yuko icyo kintu leta yo kuguka cyane rwose
ehaste ni mubona yaserukiye ubushikira nganje bw'umutungane babona ko hakwiye kubanza gushigwaho umugwi ubanza ukiga ugatosora ibi muri ayo masezerano y'i Kampala ugaheza ugashikiriza icegeranyo leta imbere yo kwemezwa
kubatwa ba création d'une commission ad hoc intoto nta arimenyereye uko leta ashaka kuyangajira mu makonvensiyo mwe nayo hatabaye abahinga bayaposoye hakaba amaseminari menshi n'amateriye menshi tugaposoye ku buryo dushyikiriza leta itegeko agizwe neza cnb hasi rero yogerageza kuri ya initiative de so travail itume ko abayinterevyu na bose amatiyeri bahurira ahantu bafata umwanya ukwiye bigiye konvensiyo do Kampala barare nimba leta yoyemeza cyangwa ama leta yiyangaje irisi yikigiye gukorera igihugu
bose yatunze imana umuyobozi mukuru ajeje gusubiza muzaba baziteshejwe n'abahunguka avuga ko ubushikiranganje serukira n'ubwo imigenderanire bari bakwiye gukorana hafi na hafi bakaraba ko amasezerano ataciye nonera amategeko n'imico y'u Burundi gutyo abone kwemezwa
iyo bufatwa kuko na leta turi abantu bahagize ingorane ndazi yuko twese turakunda Burundi nawo bavuga ati nawo bava aza gukwereka tuka tisiri komaso kubera yuko iza kuhungabanya par exemple n'imigenzo y'igihugu iza kugira icyo nonyi mu mateka y'igihugu amagushira nganji bujeje mu buryo bujeje harimo aba preoccupation interne bije en contact n'ushira nganji bujeje imigenderanire kugira ngo tuhana hantu ibyumviro sur le compte de la convention kugira ngo twavanze le dossier bimeze neza
ishyirahamwe gitaho impunzi ku isi ya CR niraba iry'urujya n'uruza ku isi OIM akaba yemezanya n'umugwi w'igihugu wigenguje ho gateka kazina muntu ko aya masezerano y'i Kampala mu gihe yo kwemezwa yofasha mu kuronka umuturama kuri abo Barundi bateshejwe izabo
nongera uko leta y'u Burundi yatangaje ko igiye gutangiza gahunda yo gutangira visa ku banyamahanga baturutse mu bihugu byose ku isi ku kibuga mpuzamahanga kitiriwe Melchior Ndadaye y'i Bujumbura byatangajwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu Faustin Ndikumana impuguke mu by'ubukungu na politiki avuga ko icyo cyemezo kiziye igihe yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
ikintu cya mbere tubanza kuvuga ni uko n'ingingo nziza ije hageze ije abarundi benshi bari barabisabye kwisebye rero tubona yuko ari ingingo ziza twayifashe neza cyane rwose kandi baza ko abarundi benshi babishimye cyane rwose ubu rero ni ukuraba nyine bazishyira mu ngiro ko nk'uko mubizi ubwa mbere kugira ngo ugere mu Burundi wagomba gusaba viza bigafata umwanya hariho bimwe bibazo wenda gusubiramwo mugabo ingingo nziza cyane rwose nicyo kintu cyabaye twuvuga
abagenda mu Burundi babanza kwisaba mu bushikiranganje bujejwe ingendanwa
babanza gusaba viza mu mambasade bigaca mu Bujumbura bakabyiga nk'ubu ndaguhaye nk'akarorero nk'umuntu avuye nko muri Amerika ashaka kujya mu Burundi agenda gufata nk'ibindi bimwe kugira ngo ashobore kuronka viza kuko yasaba viza ikamukajya mu Burundi agashobora kumwishyura mugabo ubu rero nk'ibi byose bizoroha ingaruka nziza cyane rwose ku gihugu mu byerekeye ubutunzi urudandaza n'ingenzi ngira ngo urazi ko igihugu cyacu kiri mu ntumbero yo kuronka abantu benshi bagitemberera kandi bikanafasha n'abantu batubatse cyane rwose
ni ku bwanyu iyo ngingo ifashwe muri iki gihe
nibaza nko mu bindi hari kuba inama gukoma yaraba igihugu cyacu twiteza imbere hanyuma tukaba tuzi ko hariho abantu benshi babisabye hariho cyane cyane umushinga nka Ikwa Denis Nshimirimana mu byerekeye turizmu yasabye cyane rwose ko icyo kintu bamukorera ko kugira ngo ishoko mu ngingo nyinshi zitembere igihugu cyacu mukaba nibaza yuko ari n'umuntu mbere maze igihe igihugu cyacu cyufugurura igihugu kugira ngo abantu baze kwirabira ari amahoro igihugu cyacu nyabagendwa urumva n'ibyo byose bigira
iyo ngingo iravuga ko umuntu wese ashaka kuja mu Burundi ashaka no kugusaba ahantu ageze ku mupaka ashitse ko bifite insiguro
nibaza ko ibyo bizokorohera cyane cyane abadandaji nk'abantu bava mu bihugu biranyi mugabo cyane cyane no mu ntumbero nk'uko mubizi u Burundi uheruka gusinya icyo twita sinzi ko bavuga mu Kirundi icyo bita zone de libre échange ZELEC yo muri Afurika ivuga yuko ibihugu bizohahirana kandi bikazorohereza n'urujya n'uruza rw'abantu kugira gatatu kindi bavuga ni uko nk'uko mubizi u Burundi mu kwezi kwa kabiri k'umwaka uza u Burundi buzora mutwa East African Community nk'uko mubizi muri East African Community ikintu cya mbere biyemeje ni urujya n'uruza rw'abantu rero nibaze ko igihugu cyacu cyagomba kwereka akarorero kerekane yuko twe mu Burundi twemera cyangwa hose ibyerekeye ku rujya n'uruza rw'abantu no guhahirana n'ibihugu byose
ambasaderi washoboye ngo gateretse hari ingaruka mbi zoba ziri muri iyo ngingo
nibaze yuko ibyiza biruta bibi kenshi bazi nk'iyo abantu baza mu gihugu bahaza beza ngo barashobora kujyana n'abandi mugabo cyane n'ikibazo cy'umutekano icyo nibaze yuko igihugu gitekanye kandi aza ko bizogenda neza mugabo nagomba gusozera mvuga yuko cyane cyane ingingo zizofasha n'abarundi bafite ubwenge mu gihugu kuko kenshi bahora baza bikabagora kuronka amaviza niba ntihenze naho baba bafite viza yahora ari amadolari ijana urumva ni amafaranga menshi hanyuma nibaze yuko rero yari ingingo dushimye twese kandi nibaze yuko izo ngingo ingaruka nziza ku gihugu cyacu
ambasaderi Fred Ngoga Gateretse murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radio ijwi rya Amerika
mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abayoboke b'ishyaka UNC mu mujyi wa Bukavu biraye mu mihanda bishimiye kurwa rya Vitali Kamere umuyobozi mukuru waryo ku mugoroba w'uyu wa mbere nibwo urukiko rusesa imanza rwategetse irekurwa ry'agateganyo ku mpamvu z'uburwayi rya Vitali Kamere wahoze ari umukuru w'ibiro bya Perezida Felix Tshisekedi umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima yari mu mujyi wa Bukavu Temistocle Mutijima wiriho
mwiriwe neza Veliste Nshimimana mwiriwe n'abakurikijwe rya Amerika
none abatuye uwo mujyi wa Bukavu bakiriye bate irekurwa rya Vitali Kamere
umuntu yavuga ngo byari ibyishimo bikomeye cyane bari mu mbyino barabyina mbese urabona ibyishimo ngira ngo bakurikije ijwi rya Amerika bakumva bamwe muri bo mwabyumvise rero ni uko byifashe bari mu mbyino mu myambaro n'ibirango bigaragaza ishyaka rya UNC rya Vitali Kamere uwo bita umubyeyi wabo na cyane ko hano mu ntara ya Kivu afite abayoboke benshi ari naho akomoka benshi rero bishimiye cyane icyemezo cy'urukiko kimurekura mu buryo bw'agateganyo
urukiko rusheshe imanza rwavuze ko rumurekuye kubera impamvu zo kuramira ubuzima bwe abo bamushyigikiye baririmba nabo niko babibona
bamushyigikiye bo ahubwo ibyo by'agateganyo baravuga ko byarangiye ko yarekuwe burundu ndetse bakavuga bati umukuru w'igihugu natangaze ko ari umwere ko nta kimwagira ko ntacyo yakoze n'ubundi urubanza rwe rwari urwa politike baramubeshyeraga mu magambo nk'ayo mbese bo ni insinzi barishimira ko yafunguwe mu buryo bwuzuye by'agateganyo ntabwo barimo kubirebaho urasanga mbese muri bo no gushyiraho ngo ni agateganyo ni ukubishyiraho muri ako kanya hari n'abatubwira ati iwacu hano turabimenyereye iyo bavuze ko umuntu yafunguwe by'agateganyo biba byarangiye ari burundu apfa kuba yasohotse muri prizo niba bamwaka n'ingurane cyangwa se ni nibyo yakwishyuzwa ariko babimubaze ari hanze ku bwabo mbese bamushyigikiye baravuga bati yamaze kurekurwa nta by'agateganyo
Temistocle Mutijima wakwibutsa bumva ijwi rya Amerika icyo Vitali Kamere yarakurikiranyweho yarafungiye
Vitali Kamere wahoze ari umukuru w'ibiro bya Perezida Felix Tshisekedi wafatwaga nk'umuntu wa hafi ye cyane ndetse wamuherekeje mu bikorwa byo kwiyamamaza yarafungiwe icyaha cyerekeranye na ruswa ndetse no kunyereza amafaranga agera hafi kuri miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika yari agenewe imishinga y'ibikorwa by'iminsi 100 ku butegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Bigakekwa rero ko yagize uruhare mu inyerezwa ry'ayo mafaranga, akaba rero yaratawe mu ryombi mu kwezi kwa kane kwa 2020 mu kwa karindwi k'uwo mwaka aza guhamwa n'ibyo byaha akatirwa gufungwa imyaka 21, ariko icyo gihano kiza kugabanywa gishyirwa ku myaka 13. Akaba afungwe rero akozeho umwaka umwe n'amezi arenga gatoya 8.
Temistocle Mutijima, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu mujyi wa Bukavu, ndagushimiye cyane kandi kwifurije kugaruka neza i Rwanda n'umunsi mwiza.
Ndabashimiye namwe Veniste, umunsi mwiza.
Tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abarundi bakora imirimo yiciriritse mu mujyi wa Uvira bavuga ko bahangayikishijwe n'amadorari 15 bategekwa kujya bishyura buri mezi 3 n'abashinzwe abinjira n'abasohoka muri Kongo. Inkuru irambuye Vedaste Ngabo.
Bamwe mu barundi basanzwe bakora imirimo y'ubwubatsi, gutwara amakinga na za moto ndetse no mirimo yo mu ngo mu mujyi wa Uvira uri mu birometero bigera kuri 7 uvuye ku mpaka wa Gatumba uhuza Burundi na Kongo, basobanura yuko bari guhohoterwa n'inzego zishinzwe abanyamahanga zikorera muri Uvira, kuko hari abo zisubiza mu Burundi abandi bagasabwa kugura uruhusha rubemerera gukorera muri Kongo rugurwa amadolari 15.
Ikibazo uko kimeze ni uko baza gufata abantu batana bagiye batatugishije inama kandi dusanganye mu madokima atwemerera gukorera ngaha muri Kongo dokima da CPGL zo kumara umwaka ngaha. Acha batubwira yuko twogura iyindi dokima imara amezi 3, kandi rero handi ikibazo kiri bamaze kugufata iyo do baca bagutwara dokima ya CPGL na karanga muntu ukacusigarana uri wazi. Ni ukuvuga rero nubwo bokuja bukana ushitse mu Burundi bategereza kugira ikibazo uko uba wari ufite dokima hama bakaca bayitwara.
Uzi ikibazo cy'ibyangombwa cya kate do sejuru bavuga ko igurwa $15 kandi rero nuko yaba barabitumenyereje hakiri kare twari kutupite kuko umuntu ntasanga aba yiteguye ashobora kuba yaciye dutunze imiryango abana n'abagore bashobora kuba yashaka kukina yuko kanaro rwose katunika muhira. Urumva rero baciye baza bati jana maruku rwo kutagize bashaka gutwara, urumva tegije umukuru yatuba bagacana.
Kiza Jean Claude asanzwe akora akazi ko gutwara ibintu ku magare mu mujyi wa Uvira. Ijwi rya Amerika ryamusanzwe ahitwa kuri Monima ari kumwe n'abandi banyonzi, avuga yuko ayo mafaranga bari gusabwa ari menshi cyane ugereranyije n'ayo bakorera.
Icyo gipaforo bari kuradusaba cya $15 cyane jewe tubana tuba abantu bane ngiha inzu $15 ku kwezi, ku munsi ntaronka n'igihumbi cyo kurya, ntagura n'abagenzi, nakoze ntaronka 2 cyangwa 3. Nyine icyo gipaforo ariko baradusaba cya $15 mu mezi 3. Ibyo bintu byokunda CPGL imara umwaka tuyigura 18,000. Ni kuwa gatandatu hariho abahowe icyo kintu icyo gipapuro rero bajabukanye mu Burundi bage ihiyasi zitatu zose zagiye zuzuye.
Gusa umuyobozi bushinzwe abinjira n'abasohoka muri Uvira buvuga yuko aba Barundi basubizwa mu Burundi abari abinjiye muri Congo mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko, bugaragaza ko amafaranga basaba aba Barundi ari ayo kwishyura viza yo kubemerera gukorera imirimo iciriritse muri Congo mu gihe cy'amezi 3. Iki kibazo cy'amafaranga asabwa abaturage kivugwa no ku ruhande rw'u Burundi, aho abanyekongo nabo batishimira amadolari 15 bategekwa kwishyura kugira ngo bipimishe COVID-19 uko binjiye mu Burundi.
Batwugurura imbibi mu Burundi, Kongo na Burundi n'Uburundi baganirira hamwe turonke imbibi yo guta turagenda gusuma
kumwishyura amafaranga angahe igipimo cya corona
ujya kuyihe hariya bakubwira ngo utange dorezi uri muri Kongo bahubwira ngo utange dorezi 15 uzikura he aho ugeze ngaha mu Burundi na muri Kongo ngo utange dorezi 5 izo faranga uzozikura ukurya ugende uronka amahera kugura inzira iriye bimeze nko kugura inzira.
Tubibutse yuko mu kwezi kwa 10 k'uyu mwaka abarundi 30 bafatiwe ahitwa muri Sanje muri teritwari ya Uvira n'insego zishinzwe umutekano za Kongo zirabafunga bitewe n'uko bari muri Kongo mu buryo butemewe n'amategeko. Uvila senga voku gara jizgu ya Amerika uvila mutala chivuye.
Mbele ukulangiza aya makuru mbibuze imge mungingo mhudu za alizi ya jize Mugurundi. Aba gulu gabarenga binugutanu vishkweni hongi umurilo ya dutse muri gereza nkuru ya Gitega. Mbuga mkuru wa politiki Mugurundi. Umuryango utabari mbabari kuwa rujura avuga ko umubare w'abapfuye ushura kwiyongera. Aha ni budusoreje aya makuru twari twabategure muri gahunda y'iwanyu mu ntara hamwe na Mukubiri ya Baro wamfashije kubagezaho mbashimire kwa mukurikira radio Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mbifurije umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.